Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyis Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidel, reka tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Muri Mali abantu 41 barafuye, abandi 33 barakomereka inyuma y'aho imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi barimwo isekaniye n'ikamyo mu mvura nyinshi yaguye jo ku munsi wa kabiri hagati na hagati muri ico gihugu. Mu gihugu kibanyi ca Senegal naho nyene abandi bantu 11 barafuye mu isanganya nk'iryo ryo mu ibarabara mu buraruko bw'igihugu mu gitondo cejo nyene ku munsi wa kabiri nk'uko leta yabivuze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bashika kuri 16 bari baranyurujwe bagafatwa bugwati, baricishijwe imbugita inyuma y'indwi banyurujwe mu buseruko bw'ico gihugu. Igisirikare hamwe n'amakuru atangwa n'ababa muri ako karere bavuga ko ubwo bwicanyi bwegekwa ku bayisilamiste bitwaje ibigwanisho bo mu muhari ADF. Abo bantu biciwe hafi y'ibarabara rikuru riri hafi y'igisagara cya Idohu mu ntara ya Ituri nk'uko umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi Diodone Malangai yabivuze. Muri Afrika kandi n'amashinga mateka ya Sudani yaratoye irongera iremeza gusinya amasezerano ayifatanya na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Umushikiranganji wa mbere Abdallah Amdoke yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ari ntambwe ya mbere itewe kandi ihambaye. Amdoke avuga ko asigaye gukoranya akanama karongoye igihugu kugira kemeze iyo ngingo nk'itegeko ry'igihugu. Ariko nta birenze ibyo yatangaje nimbuko kwiyungana CPI bisigura kuzorungikayo Omar al-Bashir hamwe n'abandi banyesudani barondegwa niyo sentare ku byaha byo mu ntambara na genocide. Mwiyavuga mu makungu, iperereza ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu usa n'uriko uragerageza kongera kubaka igisirikare cyawo mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa Siriya. Ni nyuma y'imyaka 2 heze amakungu atangaje ko uwo muhari wasanganguwe. Raporo y'iperereza rya gisirikare cy'Amerika yasohowe jo ku munsi wa kabiri ivuga ko urwaruka rw'imiyabaga y'abahungu benshi batwawe ku nguvu bakuwe mu makambi bari barahungiyemo muri Siriya kandi aribo bariko barifatanya n'ico gisirikare. Igisirikare cya Amerika cyarerekanye amakenga ko ikambi yabateshijwe ingo zabo ya Al-Hol ariyo ahanini ISIS kuramwo abarwanyi kubwo ubuzima bubi babayemo. Ku makuru y'amagara y'abantu, raporo yasohowe n'abashinga amateka b'aba Republikani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko hari byabona ntaharirizwa kumugera utera ikiza cya COVID-19 watorotse uvuye mu kigo cy'Ubushinwa gikora ubushakashatsi ku migera. Iyo raporo yashyizwe habona ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abashakashatsi b'ikigo cy'ubushakashatsi ku migera cyo muri Wuhan mu Bushinwa bafashijwe n'abahinga b'Abanyamerika abo Bushinwa bongera bahabwa uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta ya Amerika. Iyo raporo ivuga ko bakoreye hamwe kugira bahindure uwo mugera ushobore kwandukira ikiremwa muntu. Ivuga kandi ko byakozwe mu mpisho. Umushinga mateka w'umurepublikane Mike McCall arongoye komisiyo y'inamashinga mateka ijejwe iby'imigenderanire n'andi makungu yasavye ko hakogwa irindi tohoza ryimbitse ariko ririmwo n'abagenzi babo b'abademokrate ku mamuko y'uwo mugera umaze kwica imiliyoni 4,400,000 ku isi yose. Mu kwezi kwa gatanu Perezida Joe Biden yarategetse ibigo bijejwe iperereza kunyarutsa kurondera amamuko nyezina y'uwo mugera no kumuha raporo mu minsi itarenga 90.
Aloyis Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe ariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbo wabo
umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya undi waramenaguritse baranawo kwimye ngo uje kurya ubusa ubundi inyungu yabariye
uwo ni umurimyi wo mu karere ka Rusizi mu Rwanda Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije ejo ku munsi wa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwe mu Rwanda abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko bategwa no kubura isoko ry'umwimbo wabo bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za cooperative no kubwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukarongerwa isoko umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutijima yarabagendeye maze aduteguriye inkuru
Hari umuceri w'ibigugu maze umwaka hanga hari nundi murawubona namwe
hari ama stock rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse
mu Ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isize nizibaye byiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya ha mu Bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene
kwatabaga mituweli ubu ngubu gutya bari kwirwa batufata ati ntimutaga mituweli ariko inkomoko yurebye nawe urayibona indoro impamvu ningiragaragara nimba umuntu afite umukiro w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leta yo ntibirebeho na cooperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugira ikibazo
mbere rero mu minsi yatambutse kwagiraga icyo tukajya kuguza cooperative amafaranga n'ubu cooperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abanyizi batagurishije
biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nkandi bahinga imiceri mu ntara ziraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko
Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama muganza gikunda mvura gitambi na Nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asana yitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo Abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikiraho ku mbuga.
Imbeba zarayicyaje seneri muri magaze usanga yose yarabaye. Gutya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika.
Nubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujya mu intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa
wakufashe igitanda ucyatishije ibihumbi 45 kizajya kwera kigeze mu bihumbi 100 umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya undi waramenaguritse baranawo kwimye ngo uje kurya ubusa ubundi inyungu yabariye
bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa 2021 byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga Nyamara ubu icyizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za cooperative
wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba credit ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo urikumva akiri yandi wagushije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye mu bukererwa ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe nahanga mu kibaya cya Bugarama
twaranyanaga tukabwira umuvandimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uri aho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero nuwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo bwo kwishyura
bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko
turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri gakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye
nkuko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba bifuza rero ko wava ku imbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku 8 ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu Bugarama bejeje Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba.
Izo nganda zose uko ari umunani zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose, kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi. Wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure, ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaze mu bice bya Kizura. Icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari, kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa Kizura. Undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kurangiza.
Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama bari bejeje toni zisaga 70,000 z'umuceri. Uwose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara. Si ubwa mbere aho mu kibaya cya Bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo. Nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri 5 zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose, ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere. Ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku 1,000 zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-5953-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije cyo kuwa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu Rwanda. Mbere y'uko asubira mu gihugu ciwe, abategetsi bombi bagendeye ikibanza cahariwe amahinguriro kiri Masoro mu karere ka Gasabo mu gisagara ca Kigali. Asomta Kaboyi niyo nkuru aduviti ari Kigali.
Mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Perezida Hassan ari kumwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda basuye agace kahariwe inganda kari Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abayobozi basuye uruganda rw'amarafone rukora za telefoni zigendanwa, basuye uruganda rwa Volkswagen iteranye imodoka. Izi nganda zombi zubatse Masoro. Abo bayobozi kandi banasuye uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amazi y'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya Tanzania ruzwi nka ZAM. Uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu Rwanda, rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya Azam TV, abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima. Umunyamakuru Christophe Karenzi ni umwe mu bahoze bakorera Azam TV.
Mu mwaka wa 2015 twatangiye muri Azam, twogeze imipira ari nako nataraga amakuru. Mu by'ukuri hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka imwe nubwo bwose kontra y'ikirangira bahita basubira Tanzania. Nkurikije n'iyo myaka imwe nakoranye na Azam, hari byinshi nungukiyemo. Ikintu cya mbere ni ugukora muri televiziyo ikomeye, kwerekanaga imipira no ku bakinnyi, kuko twerekanaga amashusho noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze turamutatse tumugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora bikanamumenyekanisha, ugasanga umukinnyi baje kumugura. Nuko abakinnyi bagiye banamenyekana mu by'ukuri, kandi tukavanga tukageza Burundi tukajya muri Uganda kwerekana imipira.
Uru ruganda rw'Abanyatanzania ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu Rwanda. Kubakorera uru ruganda muri iki gihe b'Abanyarwanda nabo bemeza ko bazamuye bakuye mu bushomeri. Ntezamaso Gerard ni umwe mu bakora muri uru ruganda rwazamu mu Rwanda.
Icya mbere ni uko byatumye hari ikintu nongera ku muryango wanjye kubyerekeye imiturire no kwiga kw'abana. Ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri Tanzania nkanahareba uko ameze, ntabwo ibyo nisari nkizi, no kuba mbese mbonye umushahara mwiza kandi ushimishije.
Umuntu wari ukuzi imbere y'imyaka 8 uyu munsi akubonye yavuga ngo iki?
Imbere kuriya ku munani ntaraje gukora yo urumva ko n'imyumviro ibyo ari hasi cyane ku paraporo y'uko no kugenda guhura n'abandi bantu urumva iyo ndura n'abandi bantu hari byo ngo byinshi byo ushobate byubamo cyangwa se n'ibyo sho kugenda hazi kureba ugeze ugeze mu bigo byo hanze mbo noneho icyo gihe inyungu za nawe urumva ko mu bwongo cyangwa mutwe urajijuka aho nza muraza mu ntaro nayo ntuye imbere Kigali ariko nari mutsinze gutura yitwa ku muyumbu no ntuye uwo mpageze nashoboye kuhabona uko mbahubaka mwubaka neza abana kwiga hari abari kwiga ubu ngubu abandi basa n'abarangije ko buri guheza wenda nuko ndabona nduva nta kibazo cyari.
Itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru. Uruzinduko rwa Perezida Suluhu rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u Rwanda na Tanzania basinyanye amasezerano atanu agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi. Amasezerano ibihugu byombi byasinye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Perezida Kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. Ku ruhande rwa Perezida Hassan wa Tanzania, we yavuze ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho. Abikora bo mu Rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo, ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze, ibigera kuri 90% binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Raporo y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya Tanzania bifite agaciro ka $336.75 mu madolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga gato $30 million mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka $29.97 million mu madolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga $27 million mu mafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 ishoramari ry'Abanyatanzania ryanditswe mu Rwanda ryo ryari rifite agaciro ka $5,569,000 z'amadolari, ni ukuvuga asaga $5 million mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi abantu babiri barishwe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Gipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari nyuma y'ubwo bwicanyi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abantu babiri bishwe bakwije igitigire cy'abantu bane bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi ine iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Naombaye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bagizi banabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibararigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise.
Umutekano muri rusange uhari mu bifate neza, atari ivyo vyabaye ku munsi wa Mungu no ku wa mbere. Umwana yoba yapfuye ku wa Mungu avuye gusenga, kuko nyina nawe yaciye aja gusenga iya kabiri atazi ku mugoroba. Abajije umukozi acamubwira ko ari kwa Inakuru, hanyuma tarabaza kwa Inakuru baramuhakaniya ko atari yari, acayibaza ko hahandi yoba yagiye ku wa mbere mugatondo aturabaza musaza we akari nakuru ntisikure ya bavuga ati ka nta uhari rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo muko aramukuko wewe yaranahambwe ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yo yapfuye kwa mbere wewe sigaba twagisanze mu gikoni.
Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa. Mustaneri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanye. Ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi.
Mukibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga go nico kibatangaje abantu nta gituma babona tutari mu matohoza tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze hanyuma bikunze tumufate turonge imvo abanyagihugu tubabwira ko bokorera n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenye iyo babye.
Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze kubwicanye nk'ubwo bwasubiye kuba byinshi mu gihugu. Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanye budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira. Mu ntara yavuze ko ubwo bwicanye bwabaye bwinshi na bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimo. Yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane.
Ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze. Ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi, zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo. Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswe. Ivyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano, dusanga ari ivyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpana vyaha y'u Burundi. Ubushikiriza manzi ubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa.
Mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana. Amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta, yamara ku rundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwiheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha bishyira hamwe ryabo hamwe no mu ntumbero y'ikurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cha bibarutse. Eric Niragira aba mu gihugu cha Australia yatowe mu kibanza c'umukuru w'iryo shyira hamwe yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije imwe mu migambi ngenderwa ko irimwo kunga ubumwe bw'abarundi iryo shyira hamwe rizoshira imbere. Aratangura tubwira ukuntu yakiriye itorwa giwe.
Tora ryacu twaryakiriye neza, twatweretse yuko barundi baba mu mahanga batwizeye, na cyane cyane bizeye imigambi yacu, imigambi twabashikirije kandi kaba ari imigambi twabonye ko bashimye kandi twizeye yuko izoteza imbere abarundi baba mu mahanga.
Icyo kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bagarike?
Iki kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bashika batandatu.
Mwebwe muri iki gihe muba mu gihugu cya Australia kubganyo icatumye mwizigirwa n'iki
nuko nanabivuze nibaza ko icatumye twizigirwa bwa mbere ari migambi twashikirije hanyuma kabiri bashimye ibyo twararanguye muri kahise kuko twararose akaryo ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twari tukijeje kuzo twakoze muri kahise.
Murashaka kuducira ku mayange mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye mu ryo shyirahamwe rya diaspora abarundi aba mu mahanga imigambi nyamukuru mu nzoshyira imbere
intumbero yacu ya mbere ubwa mbere no gufasha abarundi baba mu makungu ingene bo kwitunganya na cyane cyane ingene bufatana mu nda kuko no mu kirundi baravuga ngo imiti ikoranye ubwo rero intumbero yacu ya mbere ni ukugerageza gufasha abarundi baba mu mahanga ingene bo kwitunganya hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bazorangura mu Burundi hama nciye nja ku migambi twebwe twibaza bazorangura na cyane cyane nagomba gukiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira ahubwo jewe nzababera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyine bazuba biteguriye kandi muri iki gihe twari ngahe Bujumbura harabonetse umwanya ukwiye yuko abarundi bamanga bashikiriza imigambi bazaba bashaka kurangurira ngaha mu Burundi haba mu burimyi n'ubworozi haba mu guhingura byimbugwa bitandukanye ndetse no kubibika ku buryo bwa kijyambere eka mbere hari n'abipfuza kuzohora babikora mu Burundi babishora mu mahanga hari n'abandi bipfuza gukorera mu bintu bijyanye n'inyigisho abandi bakaba bafite imigambi yo guteza imbere turisme mu ncamake hari imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga biyemeje kuzokorera mu Burundi rero jewe nkababera jewe nabo dukorana tukababera abasuku na cyane cyane mu gukorana neza na leta y'u Burundi kuko ingene bokoroherezwa mu gihe azaba ariko barakora iyo migambi hamboneyeho n'akajyaho gushimira leta y'u Burundi kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho na cyane cyane yuko bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora abarundi baba mu mahanga kandi nkanoshimira cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kubera yarafashe umwanya ukwiye araza aratwumviriza araza aduha impanuro ingene twakwitunganya aranatwemerera yuko leta ihari kugira ngo idushyigikire.
Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga icyo ni ikibazo nkoramutima kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva mu ryo shyirahamwe ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko bari hurikiyemo ni nk'ibi ibintu muzokora ni nk'ibi
mukuru ni uravuga ngo umwera ubibukuru gakwira bakwira hose ubwo rero twese nk'indongozi ubwambere tuzobanza kumva ibintu kumwe kandi ndiko ndaraba nubwo haciye iminsi mike dutowe abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye hama aha babitunenge tudukosore ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza nitwakorana neza nta kizonanirana hama mu bihugu bitandukanye hari uko abarundi baba mu mahanga bitunganije ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza twebwe nk'indongozi twumvikana neza twizeye neza cyane yuko abarundi baba mu mahanga nabo bazodukurikira kandi bakemera gukorana natwe.
Hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari hariwe abarundi baba mu mahanga mu bikorwa byabereye mu Burundi i Bujumbura mu Burundi abo barundi bakaba bavuga ko abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ibyo atazoshobora kurangura eka bakaba bavuga ko bemeye ukibategeka abo barundi mwabwira kimwe
novuga abarundi baje mu gihe hari wa diaspora mu mice itatu muce wa mbere n'abafite imigambi iri kirarangurwa hamuce ugira kabiri n'abafite imigambi bashaka kurangura hamuce ugira gatatu n'abafite imigambi cyangwa afite ibyumvira bavuga bati ejo turashobora gukura nk'umukandi jewe rero kuri iyo mice yose icyo navuga ni uko ikibi si kutiyumvira ahubwo ikibi no kudatangura kuko umuntu adatanguye ngo agerageze akoresheje ingufu ziwe bizogorana nubwo kwa kantu gatoya ikoresha ukarangura rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka na cyane cyane iyo abantu bashyize hamwe.
Eric Miragira umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane gose ku kanya muhayi radio ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane nawe ndabashimiye.
Njuti banywanyi na haya makuru ya kakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi ry'Amerika.